Nabaye kaze mwese bakunzwe ikiganiro kanguka izina ryanje ni Chris Ndikumana uno munsi n'umunsi wa kane ari jambo nashaka kuganira namwe uno munsi ndiho yashize ku mutima wanje riri muri Matayo 6:24 Matthew 6:24 Yesu yakorekana ngo nushobora gukorera abami babiri tu peux pas servir deux maîtres avuga ngo umwe ushobora kumwanka ugakunda uwundi ariko mushobora gukunda bose uko ari babiri abami babiri rero Yesu yakora avuga sabandi ariko avuga umwami mana hamwe n'umwami muri biya gifaransa bise mamo mamo rivuye muri mamonas bisigura ubutunzi canke impwemu y'ubutunzi canke izwi cyane nk'idayimoni y'ubutunzi dayimoni y'amafaranga kuva yuko gukunda amafaranga umuntu akunda amafaranga nashaka gukunda imana cyo bisigura nushaka gukunda imana ugakunda amafaranga ameme tan ntibishoboka nabaza ko n'abantu bavuga ko bakunda imana ariko asanga bakunda cyane amafaranga bibiri ivuga ngo urukundo rw'amafaranga c'est la racine de tous les maux niyo muzi w'ibibi byose twaravize muri kanguka nubwo yuko ushaka gukunda imana n'umutima wawe nushaka gukunda imana hamwe n'amafaranga rero ndabivuza kwera numva ndongowe muri mwemo uno muzi yuko umbwira abantu bafise amasusi ibibazo cyane ubuzima bwahagaze kwera ibibazo by'amafaranga barimo nje nabwire yuko amafaranga siyo kwikuzana umunezero ikikwiye kuzana umunezero n'urukundo ufitiye imana imana irakuzi ishobora gukemura ibibazo byawe nubwo utoronka amafaranga imana ishobora guca mu nzira nyinshi muri Matayo 4:4 Matthew 4:4 avuga ngo umuntu nazotungwa n'umukate gusa cyangwa umutsima gusa ariko azotungwa n'ijambo ryose rivuye mu kanwa k'Uhoraho akanwa k'Uhoraho ijambo ry'Imana riratanga ubuzima nashaka utange gushima Imana atari ukubonye amafaranga nubwo ufite amadeni nubwo ukenye ntibishobora kubuza gushima Imana kuko Imana niyo mana yawe nimba uretse gushima Imana kubera ikibazo cy'amafaranga aho ushobora kuba waguye umutego wa mamo mamo niyo mpwemu y'amafaranga ishobora ati nushime kuko udafise amafaranga nushime kuko wabuze Minerval nushime kuko wabuze Loyer nashaka uhindure uvuga uti ngira Loyer ntagira Loyer ndashima kuko Imana yanje si mamo Imana yanje ni ndiho shima Imana kuko igo gutunga biciye mu ijambo ryayo atari umutsima gusa umutsima uzoza Imana ishobora gutanga umutsima nashaka gutanga umukate ariko icyo gusaba nishaka ko mupfana umukate nishaka kuyishima gusa ko ivyo yaguhaye bigaragara nishaka kuyishima ngo nuko aronse inzu cyangwa aronse umwana ivyo ni byiza kuzoyishima ariko niyo utobironse ukwiye gushima Imana nije gituma muri kanguka nama nigisha abantu yuko dukwiye gusenga tuvuga tuti naho ntokironka naho bitoba uguma uri Imana ivyo rero bizo bigaragaza gute nuko ushima muri byose hari ikintu kiboshe cyane abantu urukundo rw'amafaranga gukunda cyane amafaranga biraboshe nimba umva ikintu cyo gukunda amafaranga yagenda gusabe uze gusenga uvuta Imana shoboza mpwemu yera mwuka wera shoboza mbohoke kuri ikintu cyo gukunda amafaranga kuko hari gihe amafaranga usanga umuntu ayasenga gusumba uko asenga Imana nivyo ugenda imbere y'Imana usaba ibintu bifatika ariko umutima wawe nturi ku Mana ugenda imbere y'Imana amaso yawe ari ku biganza by'Imana ubwo yuko ushaka ikiguha usenga ubwo iriguhe gusa ariko yaramaze guha ibiruta amafaranga yaguhaye umwana wayo w'ikinege Yesu Kristo yaguhaye ubugingo budashira niyikuzigama igufitiye kazoza nziza irazi ivyumviro igufitse ko igufitiye ivyumviro vyiza iyo pepu yitwa mamo ikwiye kurekura ubwoko bw'Imana sinzi igituma ndabivuze uno munsi musango siyo nyigisho munda gutanga kwa kane ariko numva sunitswe kuvuga ico kintu uwo murongo uzo kuwufata ushobora kuba ukoranyumviriza ari uwawe umve yuko ndiho aruta ifeza aruta inzahabu aruta ibindi bintu byose ashaka gusa umutima wawe ntuse kuraba rero ibiganza by'Imana ahubwo rondera munyonga h'Imana rondera la face de l'éternel apana le main de l'éternel ikiganza c'Imana iyo urondeye ikiganza c'Imana nukuvuga yuko utaronse ibyo ushatse mwamupfana ivyo nta mashimwa asura kuhaba haca aba kwidodomba kwihebura kuvuga amajambo mabi ariko umuntu yakangutse araba Imana avuga ati je sinkorera mamo sinkorera ubutunzi nkorera Imana kuko nizo ntunga biciye mu ijambo ryayo kuko umuntu atungwa n'umutsima cyangwa umukate gusa ariko atungwa n'ijambo ryose rivuye mu kanwa kandi ho Turabandanya inyigisho tumaze kigihe inyigisho y'igitabo citanguriro nizere ko abo twatanguranye maze gusoma igitabo citanguriro gushika no munsi. Nikuneza yanyu ndabasaba gusoma ano majambo kuko jewe mvuga ibintu bimwe bimwe nca hejuru ariko mvuga ibikenewe uko mpwe mu Imana andongora ariko ni vyiza ko wewe ukoranyuviriza uwa usoma. Twige gusoma Bibiliya. Twige gusoma Bibiliya ari umuntu yambwiye ngo yasoma Bibiliya ngo arasinzira ngo kombira murambira ariko niko yataratahura yuko iyo dusoma biturava uno muzi ni vyiza kusoma ugatahura ugasenga namambira abantu cyane cyane baba gitangira gusoma Bibiliya nti mbere gusoma Bibiliya banza usenge ugire mwe mu Imana umusabuti fasha gutahura kuko kenshi ugiye gusoma gucyo gusanga kugiye gusoma igitabo cya histoire cya kaise cy'amateka cy'inkuru urarambirwa ucura kurambirwa cyangwa kaneze gukara ibintu gusa kamengo ego Noah Metusera Adamu kamengo ni vyaheze ushaka kumenya gusa bikaja mu mutwe ariko ija mu Imana ni kwiye kuja mu mutwe ikwiye kuva mu mutwe rikaja mu mutima rigahindura ubuzima bwacu. Ejo twako turasoma muri itanguriro cha 6 Genesis chapitre 6 twarumvise yuko ikintu twokuramwo muri ijo twako turasoma ejo kumvise yuko Imana yaturemye kugira tuyihimbare duhimbare mu mutima wayo. Iyo tugiye mu vyaha tukakora ibintu bitahimbara tukaja mu vyaha ubweshi ubwicanyi ubusambanyi ibintu bitahimbara Imana ngo birababaza umutima w'Imana gushika naho Imana yicuza ikaregreta ati uyu muntu namuremeye iki kushikana yavuze ati ngiye kubafuta kubahonya abantu bose n'ibikoko byose biri kuyisingiye kubifuta byose ariko byo twabisomye mu rongo wa 5 no gushaka kuwindwi verse 5 a 7 ariko mu rongo w'8 ngo me Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel mu kirundi avuga ngo ariko Noa we uhoraho aramushima mu rongo w'8 turiko dusoma muri itanguriro 6 mu rongo w'8 Imana yashimye Noa nubwo abantu bari mu vyaha nubwo abantu bari mu bintu byinshi bimeze nabi ariko hari umuntu yahimbaye umutima w'Imana. Mwene data uri mu kanguka ukuranyumviriza ndagusavye uzorusenga ati mpwe mu Imana shoboza guhimbara umutima wandiho. Nugukwiye gusenga ugira uhimbara umutima wandiho. Je mu bintu bya mbere nkunda kwifuza navuga ndifuza guhimbara umutima wandiho. Ndifuza gukora ibyo ndiho ashaka. Ndifuza ko mu ntebe yiwe mwijuru aho yicaye avuga ati ehe mwana wanje, ehe umuhungu wanje, ehe umukobwa wanje. Wewe kurasenga nurondere ndiho avuga ati ehe umwana wanje ampimbara. Narakunze igihe Yesu yaza kubatizwa na Yohani Batista Bibiliya ivuga ngo amaze gushikirwa amaze kuja amazi ngo babonye ijuru ryuguruka ngo hasohoka ijwi rivuga ngo uyu ni umuhungu wanje en qui j'ai mis toute mon affection, nashyize mu rukundo rwanje rwose kandi ampimbara. Navuze nanjye ashaka Mana uri mu ijuru uvuga imbere y'amarayika uti uyu ni umuhungu wanje ampimbara. Mbega uhimbara Imana gute? Uhimbara Imana mugenda mu jambo ryayo mugenda uko ashaka kugenda mu kwemera ubushake bwiwe mu kumusenga iminsi yose no kutidodomba ushima muri byose. Ibyo niba bikurikiza uzohimbara ndiho. Noa navuga yuko eri consolation niwe yatumye Imana ivuga uti ahubwo reka rero isi sindayirandure ahubwo jengera nice aba bantu bose sigaze Noa kuko Noa mpimbara. Ibyo twasomye mu rongo w'8 mu rongo w'9 barasigura neza igituma Noa yahimbara Imana. Avuga ngo Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Kandi bisobanura mu kirundi imbere ko avuga uruvyaro rwa Noa bavuze ngo Noa yari umuntu w'inyankamugayo w'umugororotsi mu gihe ciwe. Sizi ko muvyumva mu gihe ciwe. Reka ngerageze gusoma muri Bibiliya y'ikirundi havuga ngo Noa yari umugororotsi ngo ntiyagira agasembwa mu gihe curu nganwe gwiwe muri generation yiwe. Wewe ukoranyumviriza muri generation yawe cyangwa urungano rwawe wifashe gute urungano guno munsi generation y'uno munsi mu gihe cyawe Imana yashaka yuko wigira kuri Noa. Munyu ukoranyumviriza igira kuri Noa ngo mu gihe ciwe yagendana n'Imana mu gihe ciwe yaratinye Imana mu gihe ciwe yari irinda icyaha mu gihe ciwe niyidodomba mu gihe ciwe yasenga iminsi yose mu gihe ciwe yarondera ubushake bw'Imana mu gihe ciwe akanokiwe kare kuzuye amashimwe. Tumwigire ko rero kuko murongo w'icendo bizuvuga ngo Noé marchait avec Dieu. Noa yagendana n'Imana. Ndakwifurije uri kuranyubiriza kugendana n'Imana. Nivyo muvyo wasomye vyose ikintu kifate ukigumize mu mutwe ucigire ko gisubire murongo w'5 gushaka ku murongo w'9 wumva uti Noa yagendanye n'Imana bituma Imana ivuga ati kubera uyu muntu anyubaha kubera atayifashe nk'abandi atagiye mu vyaha reka basi ndondere ico nokora ndashaka kiza isi kubera uyu muntu umwe nabwire isi yakize kubera Noa iyo hataba Noa isi yose imana yikuyifuta no munsi ntuba turiho n'umwe abari ko aranyumviza no munsi muri mwebwe ariko twese turiho kubera Noa yahimbaye imana yagendeye mu nzira y'Imana ejo rejo turaba uruvyaro rwa Noa n'ije imana yakoze mu vyaro rwiwe kandi tuvyigira ko mu buzima bwacu bwa misi yose ndiho abahezagire tuzobandanyeje.